kuwanda nyakumbiri za radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22. Mu Rwanda mutumvira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya radio Inshuti ya bose. Kwiriwe inshuti zacu ikaze mu makuru iyo kuri uno mugoroba. Uri kumwe na Fideni Yongavu. Mu Burundi abanyagihugu bo muri komine Mutimbuzi na Gihanga barahanzwe n'ikibazo cy'imyuzure ibandanya kubakura mu ngo zabo.
Aha numwavuye amazi yamaze kuhatera. Abahinga bavuga yuko yari yarigeze no kuhatera. Mutegura imitima yuko ingingo leta izofata ariyo kubakura ngaho ikabatwara ahandi. Gutegura imitima ko mucamo yagiye kongene.
Uyo ni Javel Nirakobuca umushikiranganji w'u Burundi ajejwe intwaro yo hagati hamwe n'umutekano. Igamwa rya Basketball Africa League irabandanya kubera Kigali mu Rwanda. Ekipe ya AS Douane yo muri Senegal yerekanye ingufu itsinda Groupement Sportif de Petrolier yo muri Algeria. Afrika yo itegekanya gukingira imiliyoni zitanu z'abanyagihugu bayo barenze imyaka 60 mu nshuro ya kabiri y'itangwa ry'inshandago zo kwikingira ikiza cya COVID-19 mbere y'impera z'ukwezi gutaha kwa gatandatu. Abanyamaroke bagenda kurondera ubuzima bwiza mu karere k'Uburaya barenga ijana baraye boga ijoro ryose buca bashitse mu izinga ry'igihugu cya Espagne ryitwa Kweta mu mazi y'ibahari Mediterane. Abanyafghanistan bafashije Leta Zunze Ubumwe za Amerika canke ishyirahamwe OTAN bafise imbumenge zo gutereranwa mu gihe ingabo zabyo zizoba zimaze kuva muri Afghanistan. Ido nido ijamakuru avugwa hirya no hino ku isi. Afrika y'Epfo itegekanya gukingira imiliyoni zitanu z'abanyagihugu bayo barenze imyaka 60 mu nshuro ya kabiri y'itangwa ry'inshandago zo kwikingira ikiza cya COVID-19 imbere y'impera z'ukwezi gutaha kwa gatandatu. Eugenie Mukankusa araduha ibindi.
Byavuzwe na Minisitiri w'Ubuzima, icyo cyiciro cya kabiri cyatangiye uyu munsi ku wa mbere. Minisitiri Zuweli Mukize yari yatangaje ko iryo kingira rizashoboka bitewe n'uko bazaba babonye inkingo miliyoni enye n'igice za Pfizer na miliyoni ebyiri za Johnson & Johnson mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu. Minisitiri Mukize yavugaga ko inkingo 325,000 za Pfizer zari buhagere mu ijoro ryakeye, bigatuma inkingo zigera ku 975,000 na 780,000. Kugeza ubu Afurika y'Epfo yatumije inkingo za COVID-19 zihagije ku baturage 44.6 muri 60,000,000 zituye igihugu. Minisitiri w'Ubuzima yavuze ko igihugu gitegereje ko urukingo rwa Johnson & Johnson rurekurwa n'ikigo cy'Amerika gishinzwe ibiribwa n'imiti FDA nyuma y'uko ubuyobozi bwacyo bubaye buruhagaritse hanyuma rukongera rugasubizwaho mu byumweru bibiri byakurikiyeho. Byaturutse ku mpungenge z'uko haba ukuvura kw'amaraso ku muntu wa ruhawe. Afurika y'Epfo nicyo gihugu cyazahaye mu bijyanye n'ubwandu n'impfu z'abantu 55,000,000 n'abarenga miliyoni 1,300,000 banduye COVID-19. Hari ubwoba bw'imibiri ya gatatu h'icyorezo cya virusi ya corona bwaturutse muri ibi byumweru bibiri bishize nyuma y'uko haboneka ubwoko bushya bw'iyo virusi mu gihugu buturutse mu Buhinde no mu Bwongereza, ari nako ibikorwa by'ikingira byagendaga buhoro.
Urakoze Eugenie. Abanyamaroke bagenda kurondera ubuzima bwiza mu karere k'Uburayi barenga ijana baraye boga ijoro ryose buca bashitse mu izinga ry'igihugu cya Espagne ryitwa Kweta mu mazi y'ibahari Mediterane. Ido nido na Thomas Kanirinde.
Kweta mu cyesipanyoro bita Ceuta ni umujyi n'ikirwa gifite kilometero kare 18 ituwe n'abantu bagera ku 80,000. Iri nko muri kilometero 8 uvuye ku mupaka wa Maroc. Aba banyamaroc bahangaye uru rugendo banyuze muri humye polisi z'ibihugu byombi. Barimo imiryango ibiri ifite abana bakiri bato nk'uko umuvugizi w'umujyi wa Ceuta yabitangarije ikigo ntaramakuru AP cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yasobanuye ko polisi ya Espanya irimo ibabarura kandi irimo ibafata n'imyirondoro. Guverinoma zombi ya Espanya n'iya Maroc rero batangiye ibiganiro byo kureba amaherezo y'aba bantu. Haracyarikara ariko kumenya niba Espanya izabirukana. Croix Rouge imaze kumenya ko bahageze mu gitondo yihutiye kubagoboka, ibashyira uburingiti, ibiribwa n'amazi. Mu kwezi kwa kane gushize nabwo abanyamaroke hafi 150 barimo abana 40 bambutse ziriya kilometero 8 boga bagera iseuta. Espanya yashubije abari bakuru mu myaka y'amavuko muri Maroc mu minsi ibiri yakurikiyeho. Espanya ntijya iha ubuhungiro abanyamaroke bakuze, yemera gusa gufata abana bakiri bato iyo bagezemo ari bonyine batari kumwe n'ababyeyi babo, guverinoma ya Espanya ikaba ariyo ibitaho.
Tugushimire Thomas. Abanyafghanistan bafashije leta zunze ubumwe za Amerika canke ishyirahamwe ryo kwivuna amaso y'ibihugu byo mu buraruko bw'ibari Atlantique OTAN bafise impungenge zo gutereranwa mu gihe ingabo zavyo zizoba zimaze kuva muri Afghanistan. Eugene Mukankusa abandanye iyi nkuru.
Abasemuzi baribaza amaherezo yabo nyuma y'uko izo ngabo zizaba zimaze kuva mu gihugu. Mu bihangayikishije harimo inyeshyamba no kuba ibyari byagezweho byasubira inyuma ku bireba abagore igihe mu gihugu hagaruka akajagari kaba gatejwe n'abarwanyi b'abatalibani. Abasemuzi n'abandi basivili bakoreye guverinoma ya Amerika cyangwa umuryango wa OTAN bashobora kubona uruhushya rudasanzwe rw'ibiro bishinzwe abinjira n'abasohoka ruzwi nka Special Immigrant Visa hakurikijwe porogaramu yashyizweho mu mwaka 2009 hanafatiwe kuri porogaramu nk'iyo yashyiriweho Abanya-Iraq. Izo porogaramu zombi zinubirwa kubera igihe kinini zifata n'ibisabwa. Ikibazo cyaje guhurwa n'ingamba z'icyorezo cya COVID-19. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Antony Blinken yabwiye abanyamakuru mu kwezi gushize ko Amerika yiyemeje gufasha abo basemuzi n'abandi basivili b'Abanyafghanistani bafashije mu gihe cy'intambara, akenshi nabo ubwabo barashoboraga kwasiga ubuzima. Abasemuzi byibura 300 barishwe muri Afghanistan kuva mu 2016 kandi abatalibani babyumvikanishije abataryiminwa ko bazakomeza kubibasira, nk'uko Matt Zerer wabaye umwofisiye mu gisirikare akaba umwe mu bashinze umuryango No One Left Behind, bisobanuye ko nta wasigaye inyuma, ukaba umuryango urengera abasemuzi abivuga. Abagize Kongere ya Amerika hamwe n'abahoze mu gisirikare basabye guverinoma ya Amerika kwihutisha ibikorwa by'abasaba visa muri iki gihe bifata imyaka irenga 3.
Urakoze Eugene kuri iyo nkuru. Muri Afrika y'Epfo, urubanza rw'uwahoze ari umukuru w'igihugu Jacob Zuma rwigijweyo. Thomas Kamirinda dufite ibindi kuri iyi nkuru.
Jacob Zuma ashinjwa ibyaha bya ruswa byo mu 1999 ubwo yari vice president wa Repubulika. Areganwa na societe ikora kandi igurisha intwaro yitwa Thales yo mu Bufaransa. Zuma yari yicaye mu rukiko n'abayoboke be barimo Ace Magashule uheruka guhagarikwa by'agateganyo ku mwanya w'umunyamabanga mukuru wa ANC, ishyaka riri ku butegetsi muri Afurika y'Epfo. Magashule nawe arimo arakurikiranwaho ibyaha bya ruswa mu nkiko. Ubushinjacyaha buvuga ko societe Thales yahaye ruswa Zuma kugira ngo ayorohereze gutwara isoko ryo kugurisha mu gisirikare cy'Afurika y'Epfo intwaro zari zifite agaciro k'amadolari miliyari 2. Iyi ruswa, nk'uko ikirego kibyemeza, ingana n'amadolari 35,000 Zuma yagombaga kujya afata buri mwaka guhera mu 1999. Zuma na Thales barabihakana. Uyu munsi urubanza rwabo rwagombaga gutangira mu mizi yarwo, ariko umunyamategeko wunganira Zuma yahise abwira umucamanza ko yiyamye umushinjacyaha mukuru amusaba kwikura mu rubanza. Byatumye umushinjacyaha yimurira iburanisha ku wa gatatu w'icyumweru gitaha ku itariki ya 26 y'uku kwezi.
Tugushimire Thomas. Ufaransa bwemeye gufasha Sudani kuriha madeni yayo. Ibindi tubibaze mugenzi wacu Diane Ininahazo.
Amafaranga Ufaransa bwemeye guha Sudani agera ku miliyari 1,500,000,000 amadolari ya Amerika. Umushikiranganje ajeje ubutunzi mu Faransa Bruno Le Maire atangaza izino mfashanyo mu nama iri kihuza President Emmanuel Macron n'abandi bakuru b'ibihugu 18 i Paris ku mugwa mukuru w'Ufaransa. Yavuze ko imfashanyo izofasha Sudani kuriha amafaranga agera ku miliyari 50 ifitiye abatandukanye harimo n'ikigega mpuzamakungu cy'ubutunzi FMI mu mpfunyapfunyo. N'amafaranga Ufaransa bwifuza kandi ko Sudani yokoresha mu gukwega abagwizatunga baze gukora muri ico gihugu kugira ngo gisubire kunagura ubutunzi bwacu. Aha tukibutsa ko utunzi bwa Sudani bwasinzikaje n'ibihano amakungu yagiye arayifatira kuva ku ntwaro ya President Omar al-Bashir yakuwe ku butegetsi n'igisirikare mu kwa kane ko mu 2019. President w'u Rwanda Paul Kagame n'umwe mu bakuru b'ibihugu bya Afrika bari muri iyo nama iri kubera mu gihugu cy'Ufaransa.
Turagushimiye Diane kuri iyo nkuru. Israel yakoze ibindi bitero bishasha by'indege z'ingwano mu ntara ya Gaza. Diane nini nazwe arabandanya inkuru.
Igisirikare cha Israel cyatangaje no makuru kivuga ko cyateye imyobo ikoreshwa n'umurwi wa Hamas hamwe n'inzuzi abamwe mu magizi uwo murwi. Ivyo nonekariye muri ivyo bitero yamara ntibiratangazwa. Mu gihe impande zishamiranye zirahira zikarengwa ko atanumwe arotahisha, umushikiranganji ajeje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu Anthony Blinken yasabye bagenzi biwe bo muri Misiri, Pakistani, Arabia Saudite n'Ufaransa kuja hamwe bakaraba icokorwa kugira ngo kunyinyurana kuri hagati Israel na Gaza guhagarare. Hambavu y'ubwo busabe bwa Amerika bitegekanijwe kwejo kuwa kabiri, abashikiranganje imigenderanire y'ibihugu bigize umuryango umwe bwa Buraya bakora inama yihutirwa kuri iki kibazo. Ibitero hagati ya Israel na Gaza vyatanguye kuwa mbere uheze, bimaze guhitana abanyepalestina n'imiburiburi 197. Muri aba harimo abana 58 n'abapfasoni 34. Kwa gatandatu Misiri yarungitse rusehabaniha zitari nke zo gutora abarenga 100,000 bari bakomeretse ku ruhande rwa Palestina. Ku ruhande rwa Israel abamaze gutangazwa ko bahitanywe n'ibi bitero bashika kuri 10.
Barakoze bagenzi bacu kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi bahejeje kudushikiriza. Ijwi rya Amerika ribandanya kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mushobora no kudukurikirana kuri Facebook no ku kibanza cyacu cya internet aricyo web3 radio yacu voa.com. Mu kanya makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi. Aho igice kinini cya zone Gatumba iri muri komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura mu rengero bw'igihugu hamwe na komine Gihanga muri Bubanza cyarengewe n'imyuzure y'amazi. Iyo myuzure ikaba yakuye muzaba abanyagihugu batari bake. Haraheze imyaka 3 yikwirikiranya aho mu Gatumba hama havugwa imyuzure ikura abantu mu byabo. Iyi nguru yakwirikiranywe na mugenzi wacu Eroje Wirikaneza ari Nairobi muri Kenya.
Hari urwa 3000 birenga nibo bamaze gusiza abo bagahunga imyuzure y'amazi y'uruzi rusize rugabura Burundi na Kongo hamwe n'ikiyaga Tanganyika. Abatunzwe n'uburovyi muri ico kiyaga n'abiri imizi bose bemeza ko ubuzima busanzwe bwahagaze nk'uyu mugabo n'uyu mukenyezi.
Ko twari tubayeho nyene twarima kukura abana nk'ubu honye n'imirima yaratwawe kubera nyene iyo rusizi maze abaye menshi mu ndimiro hose abantu twarima nyene nuko byari bisanzwe nyene tukarima abandi nyene bagahangayika nyene mu buryo butandukanye ariko rero bivanye n'amazi ubu nta hantu na hamwe umuntu yikora ngo karagenda nuwoza guca gatasha nagenda kugaca kubera amazi ari menshi ntanu namwe atari amazi ubu iki kiyaya cyose ngiyacuzuye amazi ntanu namwe umuntu ashaka kugenda kwideplasa ngo agende kurondera n'agatasha ubu umuntu abayeho nabi nyene ubuzima bumeze nabi kubera nyine amazi cyese mbona ukuntu twobaho kubera ukubaho sinzi ntane byo numva umenga novuga ukuntu tuzobaho n'Imana yonye n'ibitsi ngenda tuzobaho
padufise utuntu twikora kuturima natwo ni nyuma y'amazi ahaziriye yaciyafurira basi unye bamwe badutunzwe n'ikiyaga Tanganyika naco ni kubera amazi yabaye umwuzurira nta kintu kikivamwo urumva unye dusigaye twicaye ngaho gusa nta buzima tukwihafitiye ngaho mu Gatumba.
Umushikiranganji yajeje intwaro yo hagati mu gihugu kuri uyu wa mbere yagendeye zone za Gatumba na Rukaramuzi mu ntara ya Bujumbura mu Burengero ahakubiswe kurusha ahandi. Yagabishije bamwe mu bishyira muri bantu abo nikora kandi atari bo. Gervain de la Cobuce.
Hariho abantu bari ngaha munsi y'aya mahimba bafise nyinshi wabo aho mvuga bande umuntu yari umurokatere yarasanzwe apanze inzu mu Gatumba cyanye mu Rukaramo. Ibi bibazo biri ngaha ntibimuraba. Warapanze inzu iyo nzu yarapanze yaragiyemo umwuzurira aragenda agapanga iyi n'inzu ahandi hantu hamba tugasigara turiko dutorera inyishu abafise ibibazo by'ukuri bateshejwe izabo. Hariho abantu bafite amazu iwabo mugabo usanga bari muri twebwe nyine ngaha. Ibibazo nk'ibi kugira leta ibitorere inyishu ni uko itora inyishu z'abakeneye inyishu atari inyishu z'abandi bashaka ko nka leta
kandi bafite ibindi ku ruhande. Nagira nsabe rero ko abajejwe intwaro batugirira identification, abantu bose bari bapanze igitigira ukwabo, abari baba mu mazu yabo bagize ibyago ukwabo.
Ndirako bucyana buze kutu duce leta ishobora kutwimura mu abantu Burundi bagahamagarira abayifasha kuyifata mu mugongo.
Ahantu mwavuye amazi amaze kuhatera, abahinga bavuga yuko yari yarigeze no kuhatera. Mutegura imitima yuko ingingo leta izofata ariyo kubakura ngaho ikabatwara hanze. Mutegura imitima ko mucamo yakira uko ngene niyo nyishu leta izobibona irama. Nibaza ko leta igiye kwicara kugira itori nyishu irama kuri iki kibazo, kuburyo atamwe n'igihugu azosubira kugira ikibazo kuri aya mazi ya Rusizi n'amazi ya Tanganyika. Aho rero ndabahamagarire gutegura imitima. Abacha bavuga ngo tuzatukuye ngo kukaboga ngo kwitanganyika ngo ku Rusizi. Ibyo byose mu byitegurire byose ko bishoboka. Aho leta izobona ikibanza mufite amahoro n'umutekano, abana bakingiwe nizobashyira. Nagire mpamagarire abasanzwe badufasha kubandanya by'ukuri badufasha, kuko biraboneka ko ari ikibazo gikomeye. Ahantu hari abantu bangana gutya begeranirijwe atatuzwe kwa sugumwe duhari n'ibibazo bikomeye. Badufate mu mugongo kandi badashyira mu nzitizi.
Ariko bamwe mu banyagihugu nka Ariane Minani w'imyaka 49 bifuza kwingingo yobirabangiriwe ko
twebwe twari muri Kenya ya mbere, ariko rero kubera amazi ari menshi yaduteye ava muri Rusizi, ubwo nico twosaba yuko abo dufasha ko bodufashisha hageze nko mu gihe cyo mukwindwi amazi kumbura hari gihe Imana yodufasha rugakama tukaronka imfashanyo yo kuza kudufasha, bakadukorera Rusizi, bakadukorera idigi yo kuzibira Rusizi, aho Rusizi rwose rumenera rwinjira mu gisagara bakaguzuza nyene neza bakadukorera idigi, hama abanyagihugu tukongera tukibera amahoro kubera amazi adutera ava muri Rusizi.
Uyu mukenyezi yanafite n'izindi nkongenge uko abanyeshuri bagiye kubigenza na cyane cyane abimirije gukora ibibazo bya leta.
Abanyeshuri bose ubu bariko baragerera ubu yabasanzaye sinumva arengere bizogenda, sinzi ko bagera neza boshobora kubarabira nk'ikibanza nyene kiri ahantu hakamutse kugira ngo bakore ikibazo cya nyuma nyene barabe ingene kubera nihagera. Kumbuye hari igihe amazi Imana izodufasha agakama nk'abazokora ku nkuru nk'ubu bimirije gukora ku nkuru, nibaza yuko bo badeplasa bakabajyana nyene mu mashuri y'uburaro kugira bakegera aho bashobora gukora ikibazo neza bafite umutekano, kubera aho nta mutekano bafise.
Mu kwezi kwa kane uyu mwaka abantu bagera 2,500 nibo batashijwe izabo n'amazi ya Tanganyika mu ntara za Bujumbura na Rumonge mu manuko bushyira uburengero nk'uko byemezwa n'igisata cy'igihugu kijejwe gukinga ibiza n'isibe. Abantu baba 2,208 nabo bari mu miryango 600 birenga nibo bari batashijwe izabo n'amazi y'uruzi Rusizi yarenze inkombe mu mwaka ushize asendanisha atwara amazu n'imirima. Abagera 600,736 barimuwe kuko uturere babamwo twari tugeramiwe kurusha utundi. Eloge Urikaneza, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Eloge. Mu Rwanda rwego rw'igihugu rujejwe gutohoza ibyaha RIB rutangaza ko rwataye mu mvuto mu ndwi irangiye abayobozi 8 n'abagwiyemezamirimo 2 mu muturere twa Musanze, Burera na Gicumbi mu ntara yo mu buraruko bw'igihugu. Bakurikiranwa ku byaha bya ruswa no kugereza ibikoresho byabigenewe kubaka ivyumba by'amashuri. Jean Baptiste Ndabananiye araduha inkuru y'Indonesia.
Abatawe muri yombi biburera ni Jean Baptiste Kagaba umunyamabanga nshingwabikorwa wa Cyeru na Dieudonné Zirimwabagabo ushinzwe uburezi muri Cyeru. Abimusanze Théoneste hanyurwa bace umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nkotsi, Joyeux Nduwayezu ushinzwe uburezi muri Nkotsi, Munyakabaya Majugu umuyobozi w'ishuri ribanza rya Rugarika, François Xavier Nzabonimpa rwiyemezamirimo, Innocent Habyarimana uyobora ishuri ribanza rya Gataraga mu murenge wa Busogo na Thomas Karamaga rwiyemezamirimo. Abigicumbi ni Théogène Harerimana umuyobozi w'urwunge rw'amashuri ya Gaseke na Emmanuel Butera ushinzwe uburezi mu murenge wa Mutete. Ku wa kane mu gitondo umuvugizi w'umusigire wa RIB Thierry Murangira yabwiye Ijwi rya Amerika ibyaha bakurikiranweho.
Ruswa gukoresha ububasha bahabwa n'itegeko mu nyungu bwite ndetse no kunyereza umutungo aho bishyuraga abakozi babaringa ndetse no kunyereza ibikoresho by'ubwubatsi byari byagenewe kubaka ibyumba by'amashuri, gukurikirana abantu barya ruswa ndetse n'abanyereza umutungo wa leta ni gahunda RIB yatangiye mu minsi yashize, nta nubwo izadohoka na gato kugeza igihe ibikorwa nk'ibi bizacika.
Murangira yavuze ko RIB yari iri gukora amadosiye yabo kugira ngo ashyikirizwe ubushinjacyaha. Ingingo ya gatanu y'itegeko rihana icyaha cya ruswa ivuga ko urukiko rubahamije ibyo byaha bahanishwa igihano cy'igifungo kitari munsi y'imyaka irindwi ariko kitarengeje imyaka icumi n'ihazabu yikubye inshuro hagati y'eshatu n'eshanu z'agaciro k'umutungo banyirije. Umunyamategeko Maître Jean Paul Manirafasha ntakozwe iby'iki gihano cy'igifungo avuga ko ari gito ko kitagamburuza abantu kureka icyaha cya ruswa yemeza ko cyahindutse nk'icyorezo.
Leta n'ubuyobozi ntacyo badakora. Impamvu mvuga ngo kurya ruswa bimeze nk'icyorezo nuko ibintu babihana ariko bigakomeza. Ibyo bya ruswa mu nzego zifata ibyemezo zitanga serivisi rwose ni nk'indwara y'icyorezo ifata umuntu. Ntanga inama ko nk'ibyo byakozwe n'abakozi ba leta bahembwa amafaranga aturuka ku misoro y'abanyarwanda. Navuga ko nk'icyaha cya ruswa ugifatiwemo akwiye kuba ahabwa nk'igifungo cy'imyaka makumyabiri cyangwa makumyabiri n'itanu.
Mu gihe Maître Manirafasha avuga ko ruswa yabaye nk'icyorezo, uyu mugabo wo mu majyaruguru nawe agaragaza ko koko ruswa yabaye icyorezo muri izo nzego. Gusa ntashaka ko tumuvuga imyirondoro ku mpamvu z'umutekano we twanamuhinduye ijwi.
Ruswa ntabwo izarusha kuribwa bitewe n'abayobozi, nubwo ntamuvuga ariko barahari batari umwe batari babiri batatu. Hari imvugo bakunda gukoresha ngo nese akayabuze, ariko nshobora kujya kuri Fidel Cafe. Ariko mu by'ukuri ntabwo nese akagira zabuze, ahubwo bari gushaka ikiguzi nkora kurembo. Ni benshi baza nk'uko nakubwiye ko ntabavuga, ariko ndabaye ntabwo njye mbishyuza, ariko bo ubwabo bakishyuza. Ashobora kuza gushaka icyiciro cy'ubudehe adafite amafaranga y'ibihumbi bitanu ntacyo yabona. Bitwaje ngo ntimubona ko turukorera hano kuri interineti y'abandi.
Umunyamategeko Maître Manirafasha avuga ko ubukangurambaga bwakozwe buhagije ko aho bigeze ari ugushyiraho amategeko aremeye. Nyamara undi munyamategeko mugenzi we Maître Frank Mugisha abibona ukundi. Cyakoze nawe yemera koko ko amategeko akwiye gukazwa.
Ibihano bikomeye byo birakwiye, ariko ntabwo byonyine bihagije. Bigomba kuba byajyana n'izindi ngamba nk'ubukangurambaga. Ubukangurambaga bukwiye gutangirwa mu bana bagakura bazi yuko kwakira ikintu atagenewe ari bibi, bagahera muri yaba ari mashuri abanza, mu yisumbuye no muri za kaminuza, ku buryo uwo muco ubinjiramo.
Frederic Maniriho mu murenge wa Nkotsi yemeranya na Maître Frank Mugisha ku ngamba y'ubukangurambaga mu guhashya ruswa.
Cyatanga umusaruro ukomeye cyane uhereye ku bana bakiri batoya ukazamuka ukagera ku bakuru no mu nzego zose.
Kimwe na wa munyamategeko Maître Manirafasha, wa mugabo nawe avuga ko ubukangurambaga ntacyo bwamara.
Amanama twitabira ikintu cya ruswa ntabwo twataha batakivuzeho, kandi usanga no mu masantere ku bigo bya leta baragiye bashyiraho ibipapuro bibuzanya gutanga ruswa. Nubwo babyigisha mu mashuri, barira bari kubyigisha n'ababyigishwa hibwo baba bari kubakarizamo ingamba zo kubisaba, nawe akaba icyangombwa cy'uko ntakatiwe n'inkiko. Ukwezi kwa kane kuhorange twashyize hagati mu kwa gatanu, ntabwo ndabona icyangombwa. Ntabwo barashimye bashije kucyoza ubu ubirimo haranarira kumuharuswa.
Avuga ahubwo ko hakwiye ubugenzuzi bwimbitse kandi buhoraho ku batanga serivisi. Maître Mugisha nawe ashyigikiye ubwo bugenzuzi, ariko agashimangira ko hakwiye uburyo bwinshi bunyuranye mu rwego rwo kongera amahirwe yo kurandura ruswa. Jean Baptiste Ndabananiye, Ijwi rya Amerika mu Majyaruguru.
Tugushimire Jean Baptiste. Impunzi z'Abarundi bari muri Tanzania mu ikandi za Mutenderi, Nduta na Nyarugusu bavuga ko ibikoresho byo gupima umugera wa COVID-19 bitarahashika. Mu gihe hirya no hino ku isi abanyagihugu batangiye guhabwa incandago, impunzi ziracyarindiye. Kuri uyu wa mbere, umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika James Joven yaganiriye na zimwe mu mpunzi ziri mu ikambi ya Nduta.
Tugerageza kureba hano mu ikambi rero, ni ukuri ni hamwe h'Imana ufashe ngo iyo ndwara ishike hano mu ikambi, ni ukuri iyo tumara. Nta bipimo biriho bishobora gupima vuba bwango umuntu tumenye ko agwaye korona, kuko naho yoza bakamutora heza iminsi itatu ngo bamutware, abamaze kwandikiza baba bamaze kuba benshi. Kuko ugerageje kuraba, batubwira ko igituo kiriho gusa gishobora gupima kikemeza ko umuntu agwaye korona virusi ni Dar es Salaam. Umuntu rero umwe n'uyu amaze gufatwa, tumaze kumwica kashaka kike kuko yo bagwaye amaze kwerekana vya bimenyetso, ni hamwe bamutora bagatwara ibipimo bikenewe kuza gupima bakabasha birumvira Dar es Salaam. Ibimvire nawe igihe Dar es Salaam bizogaruka ryari, twebwe turi hano tuzomenya gute ko umuntu yanduye cyangwa atanduye.
Mu isanzwe ngaha Induta nta bipimo bihari bipima icyo kiza, twe twifuza yuko ashe tworonka ibintu ze ibikoresho bikwiye kugira umuntu wese afashwe ngaha aye agende gupima ngaho hafi byoroshye, kuko numva ngino nka nkambi nta bipimo bihari ngo barinda gusafi isafari hiyo za Daislam
saje nkico mbona kimwe kiriho gusa bivanye niyo ngwara ya coronavirus hatwegwe nk'impunzi kuntu tumeze kujya ku mwanarezwe mu maboko ategeye ico nyine baza mubira canke se wiwe nuko nkubu bavuga ko ibipimo biri kure gusa bo bitwegereza kugira twegwe nk'impunzi tugurikirwe cyane kubera twegwe nk'atwegwe duhanze amaso yiwe ni nyene kuko yiwe nitabaye hafi impunzi zirahona
twe tubona rero nk'atwegwe nk'impunzi kwera ico kimwe n'abenegihugu begereye hano amandi y'amakambi kosaba ko ivyo bipimo leta yogira inguvu ico kimwe na UNHCR yoyo itujejwe bakabizana mu ikambi kuko umuntu nimba abaza kwikekwa canke abaza kwerekana bijya bimenyetso vyerekana ko yabagwaye ico kiza ca corona amenyekane hakiri kare kugira akoregwe treatment hakiri kare cyane
turabye nk'igihugu cya Tanzania twajemo abatanzania hadafata ko mega twe turabantu turi imbere yabo abona ko menga turi nk'utuntu tutunyekere nyine bohonyanga nyine bakirenganira ariko kubera nyine umuntu atari mu gihugu cy'iwabo yavukiyemo aremera nyine bakamuhonyera ku mutwe tuje kuri iki kibazo cya corona ni ingwara iteye ubwoba cyane kuko irajugumiza isi rikiragira ubwoba kurebura icyari cyiza rero twabona ni uko ngo tuzanira ibipimo bikaza mu ikambi bakapima mu ikambi bakadupimira hagufi kuko urabona nko gukura amaraso mu ikambi ukazajyana i Dar es Salaam ikirere ni kirekire kugenda no kugaruka n'ibirebire azaba yanduje benshi n'abazaba bamenye atazaba bamenyekanye bo bazaba ari benshi ni ukuvuga twebwe nk'impunzi cyo ndibaza nk'ishyirahamwe rya MSF cyaje gufasha impunzi nubwo ari sans frontiere atanye mipaka bagira bwaba ikibazo kinini kiri ku mpunzi ntibagerageze rero batuzanira ibipimo batupimire ngaha gufi ari ugwaye bamenye ukuntu bamutreta bamuvure hanyuma abatanzania nabo ndazi bo bari mu gihugu cy'iwabo
nibazana ibipimo badupime hanyuma umuntu agwaye bamenye ukuntu bamuvura cyange utagwaye nawe amenye ukuntu ashobora kwirinda nk'umuntu nawe bikeze kurinda kumutwara ibipimo Daisalamu bakazorinda kubigarukana abasoda mu mubiri baba bamaze kugira ingorane icyo dusaba nuko ibyo bipimo nabyo bizana ngaha a Induta natwebwe mu mavirage batugwiririza ubudumu kugira umwe wese azara arikingira
nkico mbona cyihuta mbere joho nuno munsi nyine noshaka yuko vera babishitse kije vyuma twumva bavuga ko biriho mugabo ntitubibone bo bizana aho bitwegereza nkuko batwegereje ibitaro biri hafi bagashyemo n'ivyo vyuma kugira bidufashe hakirikaye ntidushikirwe n'ico kiye hamwe bidushikiye kosaka n'umuntu numwe ngaha mu nkambi twese tuje duhera tugahona tugatabagara kuko hagi ikiza kirinde gishikira abantu benshi ni ngombwa kirarigita aho je nkico mbona cyane kinini ya gose botegereje vyuma
urakoze James Joven kuri iyo nkuru. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Ihiganwa rya Basketball Africa League ribandanya kubera i Kigali mu Rwanda. Kuri uyu wa mbere ekipe ya AS Douane yo muri Senegal yerekanye ingufu itsinda Groupement Sportif de Petrolier yo muri Algeria. Ibintu byatangiye gushuha ku buryo hari abantu batangiye kuvuga ku makipe ahabwa amahigwe yo gutahira igikombe naho ihiganwa rikiri mu ntango. Umumenyesha makuru wacu ariko akurikirana iryo higanwa i Kigali Jean-Claude Munyandinda araduha inkuru y'Idonide.
Kuri wa mbere mu mikino y'umunsi wa kabiri w'irushanwa mu itsinda rya gatatu ikipe ya AS Douane yo muri Senegal yatangiye reka inzara zayo Groupement Sportif de Petrolier wo muri Algeria yitsinda amanota 98 kuri 76. Ni umukino wagaragayemo gukubana cyane kuko mu gace ka gatatu aya makipe uko ari abiri yanganyaga amanota 63 ku mpande zombi. Umukino ujya kurangira nibwo akagozi ka Groupement Sportif de Petrolier kacitse. AS Douane ifashijwe n'abakinnyi bayo ngenderwaho Cheikh Diaro, Mamadou Diop na Cheikh Kamara bategetse Mohamed Harat, Hichem Sherif, Gezur Tuhamin na bagenzi babo gukubita ibipfukamiro hasi. Aya manota abiri y'umunsi wa mbere muri ritsinda rya gatatu arashimangira ko AS Douane y'umutoza Mamadou Gueye ari umukandida mwiza kuri iki gikombe cya BAR nubwo hakiri kare cyane. Inzobere mu mukino wa basketball zatangiye gukora ubusesenguzi zerekana amwe mu makipe ahabwa amahirwe yo kuzaza ku isonga.
Ikipe ya US Monastir irakomeye cyane ahubwo kuri njyewe nibo bafite icyizere cyane gutsinda irushanwa. Ni ikipe ifite abakinnyi bagera kuri 8 bakina muri ikipe nationale ya Tunisie kandi murabizi ko aribo defending champions ba Afrobasket n'abakinnyi bamaze imyaka irenga 10 bari kumwe baraziranye bafite experience yo hejuru muri 2019 bakinanye muri Coupe du Monde mu Bushinwa n'ubundi bafite icyizere cyo gukina muri Jeux Olympiques muri Tokyo. Nuvu kuvuga ngo experience bafite irahagize
muri ritsinda rya gatatu ikipe ya Zamalek yo mu Misiri yatangiye ikanga abantu mu mukino wayihuje na Ferroviario de Maputo muri Mozambique abakinnyi barangajwe imbere n'umutoza Samir Guda ariwe Walter Hodge Mustafa Kejo Anas Mahmoud Islam Salem na bagenzi babo batanze ubutumwa ko iyi kipe ikomoka kwa Farao ishobora gukora akantu kuri wa kabiri haraba hatahiwe imikino y'umunsi wa mbere mu itsinda rya kabiri muri irushanwa rya Basketball Africa League guhera saa 11 n'igice ikipe ya Petro de Rwanda yo muri Angola irakina na AS Police yo muri Mali hanyuma kuva isaa 3 z'ijoro rwambikane hagati ya AS Sale yo muri Maroc na Force d'Armee Police yo muri Cameroon yari Claude Munyandinda I Kigali
Juti mwese mwakurikiranye amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya hano bigarukiye dushimire engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fatou Ali Maskarara yadufashije kwegeranya ibiganiro n'amakuru twabashikirije aya makuru yahagarariwe na Frederic Nkundikije naho kuri micro Marie Ménage Denyonga kugira umugoroba mwiza mubandanya kumiza radio yanyu ijwi rya Amerika